Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Impunzi z'Abarundi zigera ku 1400 zigiye kujya zitahukanwa buri cyumweru zivuye muri Tanzania.
Twumvikanye yuko tugiye gushiramwo ingufu nyinshi kugira abifuza gutaha ku bushake bwabo bose tubakire batahe mu gihugu cyabo cy'amatanu ubuki, kandi ko tugiye no gushira izindi nguvu umupaka duhana n'igihugu cya Tanzania mu kuringaniza amabarabara bacamwo baza no gushiraho centre izotuma baza barashikiramwo kugira baze kubwinshi.
Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi Gervais Ndirakobuca. Irushanwa nyafurika mu mukino w'amaboko Basketball Africa League libera mu Rwanda rirakomeje. Umukino wagombaga guhuza Zamalek yo mu Misiri na Groupement Sportif des Pétroliers yo muri Algeria ejo ku wa gatatu warasubitswe kubera ko hagaragaye umuntu wanduye COVID-19. Mu karere ka Rusizi hari abaturage bambuwe amafaranga binyuze mu byitwa ibimina tirirwaga kuzahura ubukungu bwazahajwe n'icyorezo cya virusi ya corona.
Baratubwiye ati leta ibizeho amafaranga yaje urabitanga 100,000 noneho baguhe 800. Nuko nanjye ntanze nsize 100,000 nziko bazampa 800 none ubu turi kuvugana umugabo yansoye mu nzu nagiye.
Umwe mu baturage bo mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume kumera yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse wiriweho
ndagize mwiriwe Veniste mwiriwe namwe muteza amatwi muri aka kanya. Leta ya Nigeria yavuze ko abagabo bitwaje inkoho cyo ku munsi wa gatatu bishe abantu 11 mu bitero bibiri bagavye muri leta ya Kaduna. Ni kimwe mu bitero muri ako karere kasinzikajwe n'ubusuma bw'ibitungwa hamwe no kunyuruza abantu. Mu gitero cya mbere cyabaye mu gitondo cyeje ku munsi wa gatatu abo bagwanyi barateye imihana ya Ungwane Gaida bica abantu 8 nk'uko abategetsi babivuga. Kuri uwo munsi nyene aborozi batatu barishwe mu mihana y'i Maraban Jos biba ibitungwa bitari bike. Uburaro kubushyira uburengero hamwe no hagati na hagati ya Nigeria bwarasinzikajwe n'imigwi y'iterabwoba y'ibi bitungwa no kunyuruza abantu bagaturira n'amazu. Iyo migwi y'abicanyi yaciye itandukira amashuri aho abanyeshuri baharurwa amajana bamaze kunyuruzwa kuva mu kwezi kw'12. Ku munsi wa mbere abasirikare batatu barishwe mu gutana mu mitwe n'abo basuma muri leta ya Niger. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ejo ku munsi wa gatatu yaranse kumvira kamu yatewe na Perezida Joe Biden wa Amerika ko kugabanya ibitero by'indege ku muhari wa Hamas muri Gaza. Ni akamo kagana kuguhagarika burundu imishamirano iri mu ndwi ya kabiri. Netanyahu yavuze ko yiyemeje kubandanya ibitero kugeza intego yiwe ishitsweko. Abanyagihugu ba Israeli bakaronka mahoro. Israeli n'abarwanyi b'umuhari Hamas igaza barongeye guterana ibisasu ejo ku munsi wa gatatu naha karere hamwe n'amakungu bariko baragerageza kw'imirwano icureha. Utwo twamo turimwo n'utwigoro twa Perezida Biden yaganiriye ku ncuro ya kane na Netanyahu kuva iyo mishamirano yaduka mu ndwi heze. Presidensi ya Amerika White House yavuze ko Perezida Biden yabwiye umutegetsi wa Israeli ko yiteze ku mirwano ihagarara ubunyene. Ibiro bya Perezidansi byaranse kugira icyo bivuga ku cyokurikira igihe Israeli yobandanya gutera Gaza. Umugwi w'abahinga ba UNI mu by'agateka kazi na muntu bavuze ku munsi wa kabiri ko ibitero by'indege za Israeli mu bice bibamwo abanyagihugu benshi muri Gaza ari ibitero ku basivile kandi no ku matungo yabo. Ariko kandi bavuga ko n'ibitero bya rokete by'abagwanyi b'abanye Palestina muri Israeli bibangamiye umutekano w'abanyagihugu kandi biriko bikogwa n'izo mpande zibiri bishobora kwitwa ibyaha byo mu ntambara. Inamashinga mateka ya Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa gatatu yaremeje ishyirwaho rya komisiyo yigenga kwitohoza ku migumuko yabaye ku ngoro ya Capitol ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere n'igihe abanywanyi bahoze ari Perezida Donald Trump bagerageza kubuza abashinga mateka n'abasenateri kwemeza insinzi y'umudemokrate Joe Biden yatahukanye mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kumwe. Inama nshinga mateka igenzurwa n'abademokrate yafatanije na bamwe mu barepublikani kugira uwo mugwi ushingwe umugwi ufitanye isano n'uwigeze gushingwa ngutohoze ku bitero by'iterabwoba bya Al-Qaeda byabaye muri Amerika mu 2001. Ariko iryo tegeko risa n'uko ritazorengana ngo ryemezwe muri Sena iciyemwo ibice mu bya politike. Abarepublikani batari bake benshi muri bo bakiri inyuma ya Donald Trump naho yatsinzwe amatora kandi akaba yaravuye i Washington bavuga ko badashaka ko uwo mugwi wo kwihweza uruhara uwo yahoze ari Perezida yagize muri iyo migumuko ushingwa. Leta Zunze za Amerika yaratangaje muri indwi ko izosangiza miliyoni 20 z'incanco za COVID-19 hamwe n'ibindi bihugu ziyongera ku zindi miliyoni 60 imaze kwemera kuzotanga. Ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika bwavuze ko buriko burakorana n'umugambi COVAX wishinze gukwirakwiza incanco mu bihugu bikenye kugira bamenye aho izo ncanco zikenewe cyane hamwe n'ingene zizosabikanwa ku rugero rungana. Ubwo bushikiranganji buvuga ko buriko buraraba ibice byose by'isi ariko kandi bigaragara ko akarere ka Afurika kamaze kuronswa incanco nke cyane ugereranije n'ahandi.
Urakoze Aloyizi Bigirimana na mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio wa tuve wa akadomo koma na ukumbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ntangiriro za yamakuru, impunzi z'abarundi zigera ku 1400 zigiye kujya zitahukanwa buri cyumweru zivuye muri Tanzania. Ibyo ni byumvikanyweho nyuma y'inama y'inyabutatu yahuzaga u Burundi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR na leta ya Tanzania. Ikigamijwe ni ugusubiza mu Burundi abagera ku 144 bahungiye muri Tanzania, ariko byemejwe ko nta uzatahukanwa ku ngufu. Inkurira Mbuye Pierre Claverenio Nkuru.
Imande zitatu zegwa n'ikibazo cyo gutabukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania, arizo ico gihugu cazihaje indaro u Burundi zikomokamwo hamwe na HCR ishami mpuzamakungu rizitaho, zemeranije ko impunzi zitahukanwa ari izivyisabiye ku gushaka kwazo gusa. Itangazo ijwi rya Amerika ryaronse risoze inama nyabutatu yahuje izo mpande zose i Bujumbura kuri uyu wa gatatu rivuga ko ubu hagiye kujaratahukanwa impunzi 1400 mu minsi ibiri kundwi. Umushikiranganji w'intore y'agace mu gihugu ari nawe ajeje kibazo c'impunzi Jervendera Kubuca nuwe yasomye iryo tangazo.
Twumvikanye yuko tugiye gushiramwo inguvu nyinshi kugira abifuza gutaha ku bushake bwabo bose tubakire batahe mu gihugu cyabo cy'amatanu ubuki, kandi ko tugiye no gushira izindi nguvu ku mupaka duhana n'igihugu cya Tanzania mu kuringaniza amabarabara bacamwo baza no gushiraho centre izotuma baza barashikiramwo kugira baze ku bwinshi. Iyo centre igiye kubakwa byihuta. Hariho n'ibindi twumvikanye ko ushaka guhunguka afise ibintu byiwe bazaza banza kubiturungikira kugira tubafashe mu ngorane zahora ziboneka rimwe na rimwe.
Nawe biruko abarundi bahungiye muri Tanzania bamaze iminsi batakamba bavuga ko bariko barirukanwa ku nguvu ndetse bamwe muri bo bagafungwa abandi bagahoteregwa ubuzima. Leopoldo Sharangabo ni cegera cyutwaresha mu SBDH Vicar ribavugira
banyuruzwa mu ijoro kugeza naho byamenyekanye rero ko hariho na bamwe muri bo batwagwa mu Burundi. Binatwereka ko kandi ko no muri abo bose barenga 90 baburiwe irengero harimo abishwe ko nivyo, ariko harimo n'abashobora kuba barashikanye mu Burundi n'abo bagifungiwe mu gihugu ca Tanzania.
Nishami hase akagita impunzi ku isi riremeza ko mu gutahukana impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania kirimo agahaze. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, Filippo Grandi atwara hase ku isi aheruka guhamagarira ico gihugu kurabira karorero ku gihugu c'u Rwanda mu gutahukana mu bwigenge impunzi.
Je pense qu'il faut regarder comment c'est fait au Rwanda.
Atenebaza ko akarorero keza ari ingene bigenda mu gihugu c'u Rwanda. Abantu nibo bisabira gutahuka, hose bibwirizwa kugenda gucyo. Muri Tanzania turacafise ikibazo gikomeye, ariko murazi ko hari ubutegetsi bushasha. Ubu turiko turabiganira ko kugira ngo itahukanwe gimpunzi z'Abarundi rigende neza. Twizeye ko ibiganiro turimo bizotorira inyishu ico kibazo co gutahukana mu ituze impunzi. Aha waseruki igihugu ca Tanzania muri iyo nama nyabutatu arabihakana. George Boniface Simba Chawene yamenyesheje ko utahukanwa wese abari wavyisabiye kugatwe kiwe ku kibazo c'abafungwa canke bo babahohoterwa. Uwo mushikiranganje w'intore hagati mu gihugu yemeje ko ayo makuru atayo afise, ariko ko hamwe hoba hari wakoze icaha kanaka ahanwa nk'uwundi mu Tanzania wese hisunzwe amategeko. Kuri we icifuzo ca Tanzania nuko impunzi zirenga 144 z'Abarundi zitahukanwa zose. Ati cyo twifuza nuko leta y'u Burundi yofatwa bimwe biboneka muri ugu mugambi, haba mu nyubako n'ibindi bikenewe kugira ngo impunzi zose zitahuke. Twebwe twari twarabakirigiye basaba ubuhungiro kuko n'uburenganzira bwabo n'ubunyene n'uburenganzira bw'izo mpunzi guhunguka, cyane cyane iyo icatumye bahunga kitakiriho. Muri iyo nama yabereye i Bujumbura, utwara hashtag mu Burundi Abdul Karim wewe yifuza ko abatahutse bofashwa mu gusubira mu buzima busanzwe. Ati no kumenya ko ugutahuka kw'impunzi ari intango y'urugendo rurerure abatanguye mu buzima busanzwe. Mu gihe hadashizwe ingufu mu gushigikira izo mpunzi mu buryo buboneka, bashobora no kugira ingorane ziruta izo barimo mu buhungiro. Ico bikoze aha haracari ikibazo kuko bamwe mu bahunguka babwiye Ijwi rya Amerika ko basanze amazu yabo yarabomotse.
Twebwe n'ukuri turasaba leta ihagurukira ikibazo c'abantu bahungutse mu bijanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Kubera tutarimye nta n'ikintu tureza, inzu nazurazi ko zabomaguritse.
Ishirahamwe ryerekana ko kuva mu mwaka w'2017 abarundi barenga 120 bamaze gutahuka bavuye muri Tanzania, nayo abarenga 30,000 batahuse bavuye cane cane mu Rwanda. Abarundi bagisigaye mu buhungiro cane cane mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko nabo barenga gato 291,000, hafi igice cabo bari muri Tanzania. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tukiri ku Burundi, abaturage bagera ku 150 kuri wa gatatu mu gitondo babyukiye mu myigaragambyo muri zone ya Butahana komine mabayi mu ntara ya Cibitoki, bashyiraga mu majwi ishyirahamwe ricukura amabuye y'agaciro Tanganyika Mining Burundi kubera ko batahaba ingurane y'ubutaka bwabo. Eroje wirika neza
abanyagihugu nabo ku mitumba ya Gahoma gakere kwa muhungu mageyo gafumbegeti na rutorero muri zone Butahana. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko bashimye kuzinduka bazibiri barabarari cyangwa abakozi imiduga n'amashini yo kuyimba ishyirahamwe Tanganyika Mining Burundi kubera inyuma y'imyaka itatu yose yatamuzibukiro barakubita ijisho.
Mwagahinga amatungo yanjye yose barayahomoye bashake babereka itungo ryanjye aho rigera bagenda abakuru baze bapime barabigutunga uko babigize itungo ryanjye rya rinini byose barasibangagije nsigaye kugahinga gusa abana basigaye kugahinga none nkoje imbere y'abakuru. batunga kuko inzara n'ubukene kuko batononeye indimo zacu bakatononera ibyorera abana tucatobora ibyorera abana rero kubera ko batwononeye ntago boguma bakora natwe rwacu bana bariko bicwa n'inzara
icyo kigo turasaba nibaduha amafaranga ibiharage rwarugwatsa ibigori byari bihetse imyumbati yari imaze amezi atandatu amezi ibyo byose barandagura amatongo yose yamaze kuba futi futi n'icyo gituma twababaye ntabwo twafunze ibarabara rya leta twafunze ibarabara bonyine bari kurakoresha
naho bigereye ubu ngubu rero dushaka nacyo baduha karate twahawe kugaburira abantu yego turashonje cyane kandi turanababaye turabaje se wumva banatwiyereka se nabo ngabo babigize ibyo bintu
twebwe dufite akababaro ku buryo batwononeye indimo zacu ipimo by'amakaba birarandagurwa amazi arabomagurwa baraduha n'ibipapuro amafishi yatanditse ko amahera nubwo turayafise ngaha hama tukaba dusaba ko twebwe gutegetse ngo dutunganiriza iryo shyirahamwe Tanganyika Mining Burundi rikaduhinduza ibukiro yacu batwemere kandi kuva muri 2019 igihe batwandikiye umuzibukiro ntabwo turatwa turayironga
bamwe nk'uyu musore n'uyu mugabo nabo bemeza ko hejuru y'indwara ziturutse ugufungura nabi hari n'abanyeshuri bamaze guheba ishuri batari bake
nkaje mfise abana indwi ubu batatu kuri kaminuza bavuye kuko kubura amafaranga aho nakuraho wose barahononye umazi badukuye ntitukironda nk'uko abandi barondera hari inzu zimwe bubake bene gihugu hari izindi nzu babomoye ubwo twaje gupanga handi batwemerera yuko abantu bakuye mwaya amazu bazoza barabahereza ibyo baza bararya burakwezi burakwezi amezi indwi utaronka n'igihumbi hamwe aheza amezi umunani ukabona bakuzaniye aya amezi abiri iyo byose abana barangariye mu gahinga
n'ukuri abana bamwe bo muhira mu barebye bamwe imishatsi yarabweje akuye n'ukuri banyakubahwa n'ibintu biteye agahinda cyese abareta yuko ishobora kuduserukira nkaje w'ishure nararihebye kandi muzi ishure ko ari ryo kazoza ku muntu wese n'ukuri nkaba nago basabe mwega bamenyesha makuru ko mwoduserukira murabona n'ukuri nta twese n'ukuri abanyagihugu turi mu marira adasanzwe n'ukuri cyese aba yuko leta n'umubyeyi wa bose ibintu yuko babidukurikiranira
umukuru wa zone gutahana Leon Sengenda Kumana ashimangira iza batwarwa biwe banegura
abanyagihugu ibyo bataka subusema ibyo bataka subusema kubera neza na neza n'ubu uno mwanya mwiki mwuyu mwanya turimo hari abantu bagiye umengo barahunze nini mpunzi mugabo zikire mu gihugu barababomoreye amazu bamwe barangaye n'ukuri urabye neza kabisa aba banyagihugu ntabwo bariko barataka busema nibabahe imizibukiro yabo nibabubakire birambabaje cyane gose kubona abantu ndongoye umengo ni mpunzi kandi bari bifitiye amazu babamo
Kenova yaranyongeye umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mabayi ajeje intwaro n'imibano yizeza ko kino kibazo kigiye gutorerwa umuti agasaba abataratunganirizwa kwirinda agashavu
tumaze kucyumva twobasaba ko ubwa mbere botekana ikibazo cyabo kuko turakizi kandi na nyakubahura amatari b'intacu bitoke aheruka kubagirisha inama abemera ko ibibazo byabo bamushikirije agiye kubishikana ahategerezwa kubishikana ishure muri aka kanya twobasaba babarabangiye tukavugana n'ababijejwe kugira turebe ko ikibazo cyabo cyofata inzira ibyo bavuga birafite ishingiro kuko imyaka itatu n'imyinshi batararonka umuzibukiro wabo mugabo umuti si uko woca bafata inzira yo kugumuka ahubwo boza tukicarana tukareba yuko ikibazo cyabo cotoreye umuti vuba
abari mu myerekano yo kuri wa gatatu bemeza ko badahawe imizibukiro bafitiye uburenganzira mu minsi ya vuba baziga babakamanuka ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kwitura Perezida Evariste Ndayishimiye inshuro zitari nkeya abanyagihugu bo mu turere dutandukanye baridogeye amashyirahamwe yo gucukura ubutare ko atabaha imizibukiro ho gihe ibibazo naho bija hejuru ntibikunze kuja muri za senare kuko bushikanganje bujejwe dukikije n'ibiro by'umukuru w'igihugu arizo bisata bikunze gukemura aya makimbirane mu Burundi itegeko rigenga ibidukikije rivuga ko ibibanza bicurwamo ubutare bene byo bahabwa umuzibukiro kandi igihe cyo gucukura giheze bigasubira gutunganywa neza harimo kubatera ibiti no kuzibira ibinogo Tanganyika Mining Burundi ni ishyirahamwe ryatangujwe n'abagwizatunga ba Rusiya rikaba ryatanguye gukora mu mpera z'ukwezi kw'icumi 2017 mu ntara zitandukanye harimo Muyinga mu buraruko bushirutse ruko abanyagihugu baryidogeye ko ritabaronsa imizibukiro ku gihe maze ibiro by'umukuru w'igihugu biraheza ribijamwo biratungana Eloge Burika neza Ijwi rya Amerika
Ambere,
tuje mu Rwanda mu karere ka Rusizi hari abaturage bambuwe amafaranga binyuze mu byitwa ibimina byo kuzahura ubukungu bwazahajwe n'icyorezo cya corona. Abo bavuga ko bashishikajwe kujya muri ibyo bimina bagatangamo amafaranga yungukirwa mu gihe gitari kubu, icyizere cyo kubona nayo batanze kirimo kirayoyoka. Barasaba inzego z'ubutegetsi kubakurikiranira iki kibazo bagasubizwa amafaranga yabo. Inkuru irambuye Temistocle Mutijima.
Kaje ibimina baratubwira ngo ibimina bije nibyo kuzamura abakero cya covid
bari bambwiye ko nzumuka 700 numva ari menshi
rero ntago numva ukuntu umuntu
wabara ni bamwe mu bamaze kwamurirwa utwabo muri ibyo bimina byitiriwe kuzahura ubukungu bwazahajwe na covid 19. Bivugwa ko ibimina byatangiye hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu muri uyu mwaka. Umubare munini w'abitabiriye kubijyamo usanga ari abacuruzi mu ngeri zinyuranye biganjemo ab'igitsina gore. Bavuga ko ababakanguriraga kubyitabira babizezaga gukuramo agatubutse, nyamara ubu benshi bararira mu myotsi.
Baratubwiye ati leta ibizeho amafaranga yaje urabitanga 100,000 noneho baguhe 800. Nuko nanjye ntanze nsize 100,000 nziko bazampa 800. None ubu turi kuvugana umugabo yansoye mu nzu nagiye
natanze icyangombwa cy'ubutaka kugira ngo nibyo 100,000 kugira ngo nanjye njye mu icyo kimina. None icyo kimina rero tugiye guhombera mu buse nk'uwi Kigali bayahaye tuzamenya tujya kumushaka.
Aba baturage bavuga ko binjizwaga mu buryo bw'ikoranabuhanga bwifashishije telefone ngendanwa, ku buryo iryo ryahitaga ryerekana aho uwinjiye yageze ku rutonde, abahawe amafaranga ndetse n'abasigaye ngo nawe ayahabwe. Uwinjiye agasabwa kwinjiza abandi bantu nibura babiri kugira ngo ahabwe ayo mafaranga.
Baratubwira ngo ayo mafaranga uyahabwa mu gihe uyandikishije ugatanga iryo jana warangiza ugashaka abandi bantu babiri bazimima nabo bagatanga ayo mafaranga. Noneho ukawinjira muri sisiteme yo guhita ko uhembwa. Ibyo bintu turabikurikirana tubona abandi bari kuyafata kuma nk'umuntu ahembera imyanya ibiri imyanya itatu natwe nyine tubyinjiramo.
Uretse iki cyiciro cyafatwaga nk'icy'abamikoro aciriritse, hari n'ibindi byiciro by'abatangaga 500,000 bizezwa kubona 3,500,000 ndetse n'abatangaga 1,300,050 bizezwa kuzabona 9,940,050. Bamwe mu bitabiriye iki kimina batubwiye ko umubare wose w'abari bamaze kwinjizwa musaga abantu 1,800. Aba bavuga ko kwitabira cyane byaturutse ku ijambo abari bahagarariye icyo gikorwa basanzwe bafite. Icyakora kubwo umutekano waba bombi byabaye ngombwa ko tubahindurira amajwi.
Iyo amafaranga yanjye yagenze muri ibi bintu nyabaze ageze kuri 2,250,000. Impamvu yatumye akenshi tukijyamo byatewe n'abantu bakizanye, ni abantu bahagarariye ibigo bikomeye bya leta kandi umuntu yari azi nk'abantu b'inyangamugayo.
Aba bayobozi harimo uwitwa Rugwiro Nadine wari ushinzwe Banki Popireri mu ntara y'Iburengerazuba, akavuga ko ariwe muyobozi w'icyo kimina afatikanije n'uwitwa Francoise nawe manager wa Deka agafatikanya na mushiki wa meya witwa Letitia.
Abo bose bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha gukurikirana babambuye bakabasubiza ibyabo.
Leta ari kudufasha nyine ikatwishyuriza abo bantu kubera yuko ayo manomero y'amatelefone bagiye batanga hariho inomero z'amarangamuntu naho babarizwa naho baturuka.
Leta ari kudufasha ikatwishyuriza amafaranga yacu tukareba ko natwe ingo zidasenyuka ntaho tujyana abana twabyaye kuko badusoranye n'abana.
Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha bamwe mu bashyirwa mu majwi ko aribo bashinze ibyo bimina, ariko nomero za telefone ngendanwa zabo twahawe ntizari ku murongo. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ruratangaza ko rumaze guta muri yombi abantu bagera kuri 20 bakurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'ibyo bimina byitirirwa kuzahura ubukungu. Bwana Thierry Murangira, umuvugizi w'urwo rwego, agasaba abaturage kugira amakenga.
Abantu bari bakwiye kujya bagira amakenga. Ibimina tuzi ko bikora. Ni umuntu uziranye nawe ukamuha amafaranga kuko mucuruzanya mukorana, n'amafaranga agaragara naho ava haragaragara. Ntibyumvikana ukuntu uruhererekane rw'abantu ngo 8, 10, 10 na bangahe bashobora kwishyira hamwe ngo bahe umuntu amafaranga batazi ibyo akora. Ibyo rero urumva ko ni ubwambuzi bushukana, ni ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Abantu bari bakwiye kwirinda kujya bakurikira ayo mareshya mugeni.
Ntabwo byatworoheye kumenya umubare w'amafaranga yari amaze kwakwa abaturage binyuze muri ibyo bimina. Icyakora ukurikije umubare w'abantu 1,800, bivugwa ko bari bamaze gutanga amafaranga mu byiciro by'icyo kimina byose uko ari 3, birumvikana ko abarirwa muri 1,000,000. Ubusanzwe itegeko rigenga imikorere y'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda rishyira ibimina mu cyiciro cy'ibigo by'imari bitagombera uruhushya rwa Banki Nkuru y'Igihugu ngo byemererwe gukora. Icyakora iryo tegeko riteganya ko ibigo biteye uko biba bigomba kugaragariza urwego rw'akagari lisiti z'ababigize amasezerano y'imikoranire yabo, kandi bikaba bitemerewe gutanga inguzanyo zirenze ubwizigame bw'abanyamuryango babyo. Kugeza ubwo twatunganyaga inkuru, uretse urwego rw'ubugenzacyaha RIB, nta ministeri yari yakagira icyo itangaje ku birebana n'ibyo bimina byitiriwe kuzahura ubukungu. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Uyu munsi ni wa gatanu w'irushanwa Basketball Africa League Ball ribera mu Rwanda, umukino wagombaga guhuza Zamalek yo muri Misiri na Groupement Sportif des Pétroliers yo muri Algeria ejo kuwa gatatu warasubitswe. Uko umunsi wa kane wagenze nuko uyu munsi uri bugende n'imikino iteganijwe. I Kigali ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, umwe mu banyamakuru bake baturanjwe kugira ngo bakurikiranire irushanwa, Jean-Claude Munyandinda, wiriweho. Tumeze neza. None abantu bakiriye bate kuba Patriote Basketball yo mu Rwanda, ariyo kipe ya mbere imaze gukatisha itike ya kimwe cya kane kirangiza muri iri rushanwa rya bana?
Nibyo koko, ni ibyishimo byinshi cyane. Abantu hirya no hino barabyina, baraseka, baranezerewe. Yakarusho hari abasore b'acrobate bahano muri Kigali bateguwe ngo basusurutse Kigali Arena. Bo urabona baricara, bagahaguruka, bakiterera mu bicu, bagasingukira kuri bya byuma byabugenewe byitwa trampolin, bavuga bati ikipe yacu Patriote mukomere, mutere imbere, mukomeze mwamamare, mwamamaze n'igihugu cyacu. Muri make twavuga ko ari ibirori hano muri Kigali.
None abaseshenguzi ukomeje kuganira nabo, barabona iyi kipe ihagarariye u Rwanda ishobora kubikora no ku makipe bazahura mu minsi mike iri imbere, ihereye nko kuri AS Monastir yo muri Tunisia kuri wa gatandatu.
Koko Venice, ikipe ya Patriot yamaze kubona tike ya kimwe cya kane, nibyo, ariko urugendo rwo ruracyahari, imikino iracyahari. Nk'urugero, kuri wa gatandatu bagomba guhura n'ikipe ya AS Monastir yo muri Tunisia. Kwitsinda birashoboka, ariko ntibyoroshye kuko ni ikipe y'ikigugu, ni nabyo bisobanurwa n'umwe mu batoza bakomeye hano mu Rwanda. Uwo nta wundi ni John Bawufite, usanzwe atoza ikipe ya IPRC Kigali Basketball Club. Twamwumva tukumva uko avuga ikipe ya AS Monastir.
Monastir style yabo bafite defense agresive, baragresa adversaire cyane ku buryo aburi byo akora shoot ze zikanga agafokusa amashoot. Attack ya Monastir irihuta ku buryo ubona kujya kuri hano bidasaba amasegonda 10, kandi ubona ari attack iri prepare ikozwe neza, ifite abakinnyi batatu bari ku rwego ruri hejuru. Mojekwi uri abakinnyi Samari NBA kagira uri muri Vanese nimero 15 nawe ukaze ubona ko akina gatatu na kabiri byiza. Icya gatatu ni ikipe ifite abakinnyi benshi muri nasiyonali, tuba abakinnyi hafi batandatu, kandi tinizi muri Afurika iza mu ikipe eshatu nziza muri Afurika.
Jean-Claude Munyandinda, haravugwa umukino wagombaga guhuza Zamalek yo muri Misiri na Groupement Sportif des Pétroliers yo muri Algeria ejo kuwa gatatu, ariko ukaba warasubitswe, impamvu ni iyihe?
Umukino wagombaga kuba saa tatu z'ijoro hagati y'ikipe ya Zamalek mu Misiri ndetse n'ikipe Groupe Sportif des Pétroliers yo muri Algeria. Ku munota wa nyuma tuza kumenyeshwa ko uwo mukino utakibaye. Impamvu nta yindi ni uko hagaragaye umuntu umwe ukomoka muri ayo makipe abiri yagombaga guhura. Umwe rero mu bantu bahagarariye aya makipe akaba yatahuweho ubwandu bwa virusi ya corona, ariyo yabaye impamvu nyamukuru yo gusubika uwo mukino. Itariki uzakinirwaho ikazatangazwa mu minsi iri imbere.
None ingamba zafashwe cyangwa si zafashwe yamaze kuboneka umuntu wanduye COVID-19 kugira ngo hatazagira umuntu wandurira aho ngaho wundi, ni zihe
izo ngamba? Hari kandi gutegeka abantu bose kwambara agapfukamunwa igihe icyo ari cyo cyose, ndetse no kubakinnyi usibye igihe bari mu kibuga barimo gukina, kandi hakubahirizwa intera ya metero hagati y'umuntu n'undi.
Naho se imikino iteganijwe gukinwa uyu munsi ni iyihe?
Uyu munsi hateganyijwe imikino itatu nk'uko bisanzwe. Umukino wa mbere uratangira isaa 8 aho ikipe ya FAP cyangwa se Forces Armées Police yo muri Cameroon ikina na Petro de Rwanda. ubwo harabari saa 8 hanyuma saa 11 n'igice ES Monastir yo muri Tunisia irahura na Rivers Hoopers yo muri Nigeria hanyuma saa 3 z'ijoro haze gusoza umukino w'ikipe ya AS Sale muri Maroc iza guhura na AS Police yo muri Mali.
Jean-Claude Munyandinda umunyamakuru w'ijwi ry'America ukurikirana irushanwa rya Bari Riveriye bwa mbere ku mugabane wa Afurika mu Rwanda. Ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Ahaniwe dusoreje aya makuru hamwe na Geoffrey Mutaguma mfashije kuyabugezaho. Mbashimire cyane kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mukomeze kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste, nshimiye Imana.